Turashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo kuri no mugoroba hano muri studio y'ijwi rya Amerika muri kumwe na Diane Mininahazi. Ku nshuro ya mbere, ubutegetsi bwa Tanzania bwavugiye ku mugaragaro ko impunzi z'abarundi zishobora gutakaza uburenganzira bwo kwitwa impunzi ku gataka k'ico gihugu.
Babonye ko aragahohotero twimwe uburenganzira n'indongozi ntitwashoboye kuzakira neza. Leta ya Tanzania, leta y'u Burundi, ubucuti dufitanye kuva kera bamwe baturagiza, nibaza ko atayindi siguro.
Uyu ni umwe mu ndongozi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Muri ano makuru muraza kumva n'abandi ico bagona kuri ico kibazo. Muri Sierra Leone, abasirikare 13 batawe muri yompi bagirizwa kuba barahatse guhirika ubutegetsi mu ndwi iheze. Ikibazo cyo kwinjira kwa Ukraine mu ishyirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe OTAN hagati y'ibihugu byo mu burengero kiri ku meza y'inama y'iryo shyirahamwe iri kwibera i Bruxelles mu Bubiligi. Mu intambara ya Israel na Hamas, ONU irashima gahengwe k'intambara Hamas na Israel vyatanze, ariko ikavuga ko izo mpande ziganiriye zigahagarika intambara burundu vyoba vyiza gusumba. Ibyo ni byo hano makuru yose ni mukanyi sase musangwe ikaze. Abashikiranganje bajeje imigenderanire y'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe OTAN mu mfunyapfunyo bari mu nama mu Bubiligi i Bruxelles. Ikibazo cyo kwinjira kwa Ukraine muri iryo shyirahamwe kiri mu bizokwihwezwa, bitegekanijwe ko umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken agira uruhara mu nama izorabirwamo ivya Ukraine na OTAN. Fidel Niyongabo atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Anthony Blinken yashitse Brussels ku munsi wa mbere aho itegekanijwe ko ashimikira ku ntego y'ishyirahamwe OTAN yo kubandanya gushyigikira Ukraine mu gihe icyo gihugu kiriko civuna ibitero by'Uburusiya. Mu kiganiro yahawe amenyesha amakuru i Brussels ku munsi wa mbere, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN Jens Stoltenberg yatangaje ko yiteze ko abo bashikiranganji basubira kwemeza ko iryo shyirahamwe rizoshyigikira Ukraine mu kiringo kirekire kiri imbere. Yasabye kandi ko ikiringo cy'agahengwe hagati ya Israel n'umugwi Hamas cyongerezwa. Jens Stoltenberg avuga ati:
I welcome that agreement between Hamas and Israel.
Nakire neza amasezerano yagezwe hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas yatumye abafashwe ko ingwate barekurwa n'iz'imfashanyo zigenewe abaturage b'i Gaza zitangwa. Ndasaba ko iki gihe cy'agahenge cyumvikanyweho cyakongezwa. Byatuma imfashanyo zikenewe cyane zigera ku baturage bo muri Gaza n'abandi bafashweho ingwate bakarekurwa. Ukuntu tubona abaturage bo muri Gaza bashegeshwe bikomeye byerekana ko igisubizo cya politiki kizahora ari
ngombwa.
Muri iyi ndwi, umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken azosubira kuja kandi muri Israel ahazoganira ku vyerekeye uburenganzira bw'ico gihugu bwo kwivuna umwasi hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Azoganira kandi ivyerekeye utwigoro tubandanya two korohereza irekugwa ry'abagizwe imbohe asigaye, gukingira abasivile mu bitero Israel ikorera mu ntara ya Gaza, hamwe no kongereza no kwihutisha imfashanyo zigenewe abasivile baba mu ntara ya Gaza.
Fidel Niyo Ngabo rakenuye, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres asaba ko haba amasezerano yo guhagarika burundu ingwano hagati ya Israel n'abarwanyi b'umurwi wa Hamas aho kuba agahengwe ko mu gihe gitonya. N'ubutwacari kumwe na Fidel.
Bibaye mu gihe abanyagihugu mu ntara ya Gaza babandanya gusinzikara kurushiriza uko umunsi utashe. Antonio Guterres agira ati:
It's a glimpse of hope and humanity.
Navuga ko hari urumuri rw'icyizere muri iki gihe cy'umwijima watewe n'intambara. Mfite icyizere gikomeye ko agahenge kumvikanyeho kazatuma twongera imfashanyo zigenewe abaturage b'i Gaza bangizweho ingaruka z'intambara ku buryo bukomeye. Nubwo hari agahenge, ntibizashoboka ko abaturage bose b'i Gaza babona ibintu byose bakeneye byihutirwa.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byarongereje igikorwa cyo gutanga ifashanyo igenewe intara ya Gaza mu kiringo cy'iminsi 4 y'agahengwe kumvikanywe ko hagati ya Israel n'umugwi Hamas.
Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru agezweho ijyanino ku isi. Muri Sierra Leone abasirikare 13 mubagirizwa ko bahatse guhirika ubutegetsi bw'ico gihugu batawe muri Yomi Oriane itangishaka.
Umuvugizi wa leta ya Sierra Leone amenyesha ko mubagize ibitero byari bifise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu ku munsi w'Imana mu nkambi nkuru irimwo nibohero bigateshwa 13 muri bo nibo bamaze gufatwa. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru umushikiranganji ajejwe gutangaza makuru Chernoba yavuze ko abo bagizi ba nabi bariko bagerageza gutembagaza leta iheruka gutorwa muri Sierra Leone. Ba yariko asigura icyo gitero cyatunguye inzego z'umutekano n'ababa ku mugwa mukuru Freetown usanzwe utekanye. Ivyo bibaye inyuma y'amezi make Perezida Mada Bio asubiriye gutorwa mu kiringo cha kabiri mu matora yaranzwemo impari mu kwezi kwa gatandatu. Iryo gerageza rya kudeta ritumye icuka kibi cha politike congerekana muri icyo gihugu kiri mu burengero bwa Afrika. Ako karere karangwamo amakudeta 8 kuva muri 2020 aho zibonekeje mu bihugu nka Niger na Gabon uyu mwaka. Abakoze icyo gitero bagera kuri 12 barateye ibohero riri mu gisagara hagati. Barabashije kurekuza abanyororo barenga 2000 nkuko Colonel Suleiman Musakio umuyobozi mfata kibanza w'ibohero ry'igihugu abitangaza.
Oriane twandaniriza muri Niger aho ubutegetsi bushasha bwa gisirikare bwahagaritse itegeko ryahora rifasha kugabanya abimukira bantu nikora bahurumbira ibihugu vya Buraya.
Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa mbere mu kinyamakuru cha leta. Icyo kinyamakuru cavuze ko iryo tegeko ryari ryashyizwe mu ngiro muri 2015 ryakuweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Muri urwo rwandiko rwasuzumwe n'itororokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ku itariki 25 y'uku kwezi kwa 11, umukuru w'igihugu Abdourahmane Tchiani yagize ati ingingo yafashwe hagatunganywa iryo tegeko n'ingaruka zaryo birahagaritswe. Muri icyo kinyamakuru nyene Ibrahim Jean Etienne umunyamabanga ntanyeganyezwa wo mu bushikiranganje bujejwe ubutungane yavuze ko ibibazo by'abantu bose bagirijwe icaha kijanye n'iryo tegeko bigiye gusuzumwa kugira barekugwe. Ihagarikwa ry'iryo tegeko rigiye kongereza icuka kibi cha politike cyari gisanzwe kiri hagati y'ico gihugu cyo mu burengero bwa Afrika n'ibihugu bya Buraya. Ni mu gihe ibyo bihugu byari bisanzwe byarafatiye Niger ibihano kubera kudeta yo mu kwezi kw'indwi. Iryo tegeko rihagaritswe ryari ryarahaye inzego z'umutekano n'ubutungane ububasha bwo gukurikirana abagira urudandazwa rwa kiremwa muntu.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Oriane itangishaka ku makuru agezweho ijyanino ku isi badutegure bakabaheje kudushikiriza ayo mwumvise yaba yavugwa muri Israel n'ivya Gaza Hamas yaba yavugwa muri Sierra Leone Niger n'ahandi mushobora kongera kuyasanga kuri Web3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya tuja muri Tanzania. Igisata cimpunzi ubutegetsi bwa Tanzania busaba barundi bahungiye muri ico gihugu korosha no gutegura imitima yabo kuko umwanya n'umwanya ico gihugu gishobora kubaka uburenganzira bwo kwitwa impunzi ku butaka bwacu. Abarundi bahungiye mu makamba atandukanye ya Tanzania impungenge n'izose bakeka kuwo mugambi leta ya Tanzania iri kwitegurana n'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru na Eloge Wirikaneza.
Makambi ya Ndutana Nyarugusu ari mu karere ka Kigoma mu buraruko bushuburengero bwa Tanzania impunzi zaho zemezwa ko zifite ubwoba bwinshi ku mwanya wari wose zishobora kwirukanwa ku gataka k'icyo gihugu. Amajwi y'ijwi rya Amerika ryaronse arimo bimwe mu byashikirije mu ikambi ya Ndutana. Aha turi mwa kibasagira ati
ibi binashughulikiwa kwa sababu kuna hatua ambazo zitashughulikiwa wakati Ikibazo
kiko kiri ngo hari ngingo zofatwa kubera igihe twatangura gutahura impunzi twavuze ko leta ifata impunzi yose nk'umuntu atazwi n'amategeko nawe ukunda abantu mu gihe wanse gutaha ntibyorera amaboko hari irinde ko mutakaza uburenganzira bwo kwitwa impunzi ibi nibaza ko byumvikana Niko subudi mwakibasi ya bugea wateru kilimunzi Mwema wateru kilimunzi Yari mwiyo na mata shimye kumi dondoro Umenye kanati jatu guye nabi
Wawo niko Araga wawo wateru Tukuimu uure nga nzira Hindo ongozi hitu pasho wiku zakira neza Leta ya Tanzania Leta ya Urundi uchuti Zofitani ya kufakira wami watu uragizu Eni watuko atayindi siguro Kwa wawo wateru kachanyi imunzi Nikeshi Wamaze kutukore impunzi zimaze kugira ibibazo ngaha ni nyinshi leta ya Tanzania iyo rero
uwo mukenyezi wundi w'abana babiri amaze imyaka irenga umunani mu buhungiro wasanga gutahuka mu Burundi bisa no kwishora ku icumu nawe nyene ntiyashimye kumwidondora w'umenyekana
wahunze intwaro mbi ya CNDD-FDD wahunze politiki mbi ya CNDD-FDD intwaro yica abanyagihugu izuba riva ihohotera abanyagihugu izuba riva inyuruza abantu abakuru n'abato intwaro ihohotera agateka kazi na muntu
umugabo w'abana babiri nawe yemeza ko ingingo n'ubundi abategetsi ba Tanzania amaze igihe bafata zimaze kugira ingaruka mbi ku mpunzi z'abarundi
uravye udufungurwa baduha ni bakatubuza gukora ibindi byose dukora biratubira ku ingaruka mbi kubera ko abana barabura icyo bafungura kandi batari kukibura kubera ko umuntu ataca akora kandi ziratera ni hamuka ko iyo wimbira uti jewe nzohava nfatwa ku ngubu ntahe Burundi bizo biratuma umuntu ahamuka biratuma umuntu atumutwe ntitubaheho dutekanye nk'uko byategerezwa
abandi nka Esperance bo haraheze imyaka irenga itatu yarabuze irengero ry'umugabo wiwe naho inzego z'umutekano zagerageje kurondera ari mu gahinda
ukuvuga barade hari saa 9:15 baraza numva barabomoye umuryango tuve bitatu niho bakubise umugero urugi barinjira aho twita mu isebure ubwo rero bahageze babyutse tuvuze induru ubwo rero basha bavuga ngo twe tuvuze ni afande ngo muca muzwe mushishikara muguma muvuze induru niho baca bamufata baramutora bamushyiriye kipingu hano nyene mu isebure ibi bihe mu biravye bihati bimwe by'uguhamwa no gutotezwa ngo wabari inkuti z'ibi na katabye tuzi biratubabaje kandi n'umuryango nta mahoro dufite ntitwigera dusinzira muragerageza mudufashe cyane kuko aho turi ntihoroshe
Haraheze iminsi abaserukiye impunzi barungikiye urwandiko Perezida Ndayishimiye bamubwira ibyo bifuza byobanza gukorwa kugira zitahuke Patrice Ntadohoka ari mu baserukiye impunzi mu karere bashyize umukono kuri urwo rwandiko
Hoba ibiganiro hagati ya Leta gukurikiza ivyavuye mu rubanza rwaciriwe muri sentare y'akarere amahoro aboneke Twifuza yuko bokurikirana mu mutungane abo bantu bose bakoze ivyaha by'agahomera bunwa bakarekugwa atakirinze gusabwa imfungwa za politiki zose bakongera bakahagarika gufata gasakisaki abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi Buraba neza ngene umugwi severe utunganyo
Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajejwe gucura impunzi yabwirwa ibya Amerika ko leta isaba impunzi gutahuka ziryishakiye maze zigashyiriza akazi bakiye ziri iwabo
twebwe akamo tubatera nuko bahunguka igisabo c'umuntu cumvikana cyane yari mu gihugu batahuke hama baze begere leta begere nyine cyohera umukuru w'igihugu numuvyeyi haramaze kuba abandi bahunguka bihungukanye kandi numugambo uri kurabandanya neza
mukurindira ko biba mwakibasi nta ry'umuntu wa yemeza ku biganiro bigeze kure agahanura impunzi kwibarabara
duguzangu akibisi kutoka kidogo nambeni sana viongozi kama ishaneni kurejea nyumbani kwa sababu kimbizi huu una ukomo
Inshuti zanje mpunzi z'Abarundi nsare nshimitse indongozi muri mwebwe muhimirizanye gutahuka iwanyu ubu buhungiro hazogera igihe bubaruhishye mu bimenye hazogera igihe ubuhunzi buveho tumaze iminsi mu nama twahuriye igitega ejo bundi tuzoje Dar es Salaam kandi n'inama z'abashikiranganji bafata ingingo hari abanyamahanga bararyosha ryosha babahagize igiro abo nyene nibo bungukira mu njyana z'akarere kacu nibo bigira ko bababaye kandi bafite inyishu z'ibibazo byanyu Tanzania icumbikiye impunzi z'Abarundi zirenga 118,000 nk'uko igisata cyawo ni kijejwe impunzi ASR kibivuga eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Hello Jody Kaneza urakoze yavugwa ku Burundi duce tubabandaniriza mu ntara ya Makamba havugwa iduzwa y'ibiciro vy'amazu yo kudandarizamwo mu masoko atandukanye ni nyuma yuko amazu yo kudandarizamwo avanyo mu maboko ya commune agashirwa mu minwe y'ikigo kijeje ivy'amakori n'amatagisi Aubert mu mfunyapfunyo abadandaza baraganya muravyumva mu nkuru y'ijwi rya Amerika twateguye duce ku bakunzi bayo mu Burundi mukaba mugiye kwisomerwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ubwa mbere ku kibanza twari ibihumbi bitanu ubu naho batuciriye ibihumbi mirongo itanu
ahubwo maze iminsi ndara nkawe niyo hejuru y'ayo mahera
turokugara niba barozana abandi bogenerali baza abandi badandaza
aho ni mu nama abadandariza mu isoko nkuru ya Makamba bagiraniye n'abajejwe intwaro n'ikigo kijejwe amakori Makamba hari nyuma y'umutaga kuri wa 2023 ukwezi kwa 11 intumbero y'iyo nama kwari kurabira hamwe amasezerano mashasha yo kurihisha amazu y'idandarizo yo muri iryo soko yahora akotwa ibihumbi bitanu by'amafaranga y'amabarundi ku kwezi ubu akaba agiye kurihwa ibihumbi mirongo itanu izahora ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu zikaba zigiye ku bihumbi mirongo irindwi na bitanu by'amarundi ni kandi inyuma yaho ivyo gutoza amahera y'amazu bivuye mu minwe ya komine Makamba ikaja mu minwe y'ikigo cegeranya amakori Obea muri iyo nama abadandaza basavye ko amahera yo gukota amazu badandarizamwo yogabanuka niba ruta Odil adandaza igishweka ikibanza yahora akiriha ibihumbi bitanu ku kwezi
gusa ibihumbi icumi niho numva ko je noshobora kuriha ayo mafaranga hama nkakomeza kubaho n'abana
mawe n'imana Aisha nawe yakose ashoneye impuzu ati hari amezi tubura abakiriha
hari bihe tudandaza n'ibindi bihe tutadandaza kenshi usanga tudandaza nk'ukwezi kw'icumi na kabiri ukwezi kwa kane ukwezi k'umunani n'ukw'icyenda ayandi mezi tuba dusa n'abahagaze tuba dusa n'abicaye tuba twishwe n'itiro kuba ari kuja gusinzira gusa
uwo mukenyezi ati tutarishe bazotwirukana hanyuma ruzoba rurupfu
n'ukuri dutashe tuvuze ngo tugira dushikirize ibibanza tubihe Obeyere kuko tudashoboye kuriha ni nkuko twoba tuvuze ati noneho twebwe ntitukira barundi baratwishe ni dupfe urumva nyene ko barugupfa kubera ko niho tuziga uburaro n'uburamuko niho twasuma nta handi
muri iyo nama hagumye hagaruka ikibazo kimwe rudende Obeer nigabanye amahera dukota amasezerano duheruka gutera ko igikumu ahindurwe uyu mudandaza we yagirije Obeer ko ishaka kwica abadandaza kuko ishaka kubarihisha n'amezi imbere y'amasezerano kuva mu kwezi kw'indwi
bamenye iyo kontara yategerezwa tuza ko nyene ko mu bitubwiye ariko ngo duhere mu kwezi kwa kangahe kwezi kwa kangahe okay amahera mu kubura sisa gatayi ki afisa gatayi ki lati kuchani aro ari hanyo mezi lindwi lindwi amezi atatu hanyuma acacaha muhira none aho yishwe niki nishwe na Obeer
noneho aya masezerano bayasinye bahutagizwa nkuko vyemezwa n'uyu mukenyezi
kuko twasinya umupolisi ari impande yacu umupolisi akakubwira ngo sinya n'ingoga twe dufite umwanya mutoya wategerezwa kucyo sinya hari ibyo utaraba ngo mbe gusinyira ibingana ibimeze gute none rero je nibaze yuko iyo barinda gusomesha ayo makontra nta muntu yari gusinya ngo asinye zijya kontra kuja mu gasho
uwo mukenyezi ati musa n'abatwirukanye mu isoko kandi mudutumye kwiba
uvuga ni mudutumye kwiba abagabo batumye gusubira gucirwa imitwe bige kw'ibitoke by'abandi kuko tuvuga ati nta ko mva muri ino nzu ndagera kw'ibitoke cyane akaje ndagishora cyane ndiha amahera y'abandi ndihe kuko nta nyungirimo ubu rudanazwa mu raruzi mwene rumeze
ndetse atanazi we inzu yubatse aho ku isoko yagiye mu zubatswe na komine Makamba amahera izotozwa na Obeer aje mu kigega cya leta
ariko nk'iyi nzu yanjye nta na kimwe mfise cyemeze igituma yafashwe nacyo Obeer ndayiheraniye yovuga iti dufashe inzu kubera duheraniye naho ndababaza baravyima kandi komini iragiye kubabwira ati ibyo bibanze uko ari bibiri bizabenevyo barababwiye bati aho onye komini twebwe ntitukirimwo
ku kibazo cy'uko ibibazo abo badandaza bafise ovyandika bakabishikiriza uburongo ikigo Obeer abo badandaza ntibavyerekwa
natwe rero nkuko tutabonye jenerali ibibazo dufise tubitura uwo tubona yaziye kudusinyisha amakontara urumva tuye kutubwira gusa ngo aduhe umuco gusa wo gutanga amahera ni vya bindi urumva Obeer twebwe igomba yuko dutaha duhombe iduhombye nkuko bigiri abivuze ntaco urumva ntakigiriye kudufasha
Bigirimana Benoit aserukira abadanda za muntu ya Makamba asigura ko abadanda za Makamba batofatwa nkabo mutundi turere
suko Makamba iri hagati mu gisagara nta rubibi hana n'ikindi gihugu iri hagati na hagati nta bintu baranguza no kuvuga ibintu bagurisha n'ikintu kimwe kiba cha detail kandi abadanda za nabantu batangura kudanda za abantu bato bakire gusunga imijyango rero muri ico gihe hamaze kuba mwinzitizi abantu bazosubira inyuma kugatumba canke baje mu bindi bintu atari byiza kandi ko bari ko barakora ibikorwa by'iterambere igihugu nabo nyene bongera bateze imbere mu miryango yawo batanga makori n'amatagisi
waserukira abadanda za muntu ya Makamba asaba ko ingingo nkizo zofatwa habaye ibiganiro
nuko twese twumenya ko dukorera igihugu abadanda barakereye leta kandi na leta nayo yakereye abadanda kugira bari hamakori n'amatagisi rero muri cyo gihe iyo wafashe ingingo zihotora bamwe ugasanga abantu bari kubakorana umutima mubi cyangwa bidoga kandi bavyiza rero twasaba yuko hobo kujya inama na cyane cyane leta igafata ingingo yisunza abanyagihugu iyo ubusunza ubushobozi abanyagihugu bafite kuko no munsi ntushobora kugerageza uko y'ubujumura cyangwa ingingo cyangwa igitega wigereranye ni Makamba wigereranye na hani ya hani hofata ingingo hizunzwe iyo soko biraho hano
uhagarariye ikigo gitoza makori mu ntara ya Makamba ntacyo yishyuye kuri ibi bibazo byose yasabye kandi ko ijwi giwe ritofatwa kugira ricishwe ku maradiyo nayo muhanuzi wa mustanteri yari yitavye iyo nama yasabye abadandaza kugabanya gashavu bakabandanya bakora kandi bariha ku masezerano mashashi icyo nacyo abadandaza bakaba baraciyamirije
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda ababa mu migezi ya Mwogo na Mbirurume iri mu burengerazuba n'amajepfo by'ico gihugu babandanya kwidogera ikibazo cyo kutagira amazi abavuganye n'umenyesha makuru Eric Bagirubusa basiguye ko bahitamo gukoresha amazi yanduye iyo migezi
Impamvu y'ingo yucecetse kandi ukagira ubugome uyu ngo wishe umugeni niyo mpamvu ugenda witonda uriya rero wishe umusazi niyo mpamvu ugenda wiruka uraniyo uzuye ni ntare byose urarimbura nibiki byose ukajyana nta kintu sigi musose naho uyu nguyu uraza ukagandaramo hasa
turi ku isangano ry'imigezi ya Mwogo na Mbirurume mu gace k'uburengerazuba n'amajyepfo by'u Rwanda turi kumwe na madamu Esperance ntawubona byose arabwira ijwi rya Amerika icyazi kuri iyi migezi ifatwa nk'isoko ya Nyabarongo ndetse n'umugezi wa Nili
sanga nta kibazo zifite ikindi kane ntabwo tujya tubura amazi
ndabona ntabwo asukuye
barabamo namazi nakubwiye ngo aya mazi urayabona nini
eh utaza kugwa mariko
iyo amazi urabona ari mazi
aho duhagaze ni mu rugabano rw'uturere twa Nyamagabe na Ruhango mu majyepfo ndetse na Karungi mu burengerazuba uvuye ku muhanda wa kaburimbo Kigali Ruhango werekeza kuri iyi migezi n'imodoka ntiwajya munsi y'amasaha abiri bitewe n'imiterere y'imihanda nicyo kimwe no kuva kuri iyi migezi ujya mu mujyi wa Karungi ku Kibuye abaturage b'utu turere twose bifashisha amazi y'iyi migezi yombi itemba n'amazi bigaragara ko yanduye ntawubona byose hatuye mu kagari ka Nyagisozi umurenge wa Musange Nyamagabe ku myaka 43 y'amavuko kuva amenya ubwenge bakoresha aya mazi y'iyi migezi
rwese ko tuyavoma duturutse imusozi abana bacu bameze impara dore natwe dushaje imburagi ubu imyaka nk'ubwo urabona ihuje nuko ndi kubera iki kuzamuka umusozi nikoreye amazi nongera nk'ucurika tubonye rubine byabarakarusha
witegereje ku nkombe z'iyi migezi ya Mwogo na Mbirurume uhabona imigano imicanga n'utubuye duto duto biba byatembanywe n'amazi y'iyi migezi gusa abayaturiye bakavuga ko kubera ubuke bw'amavomo rusange bisanga basangiye aya mazi n'amatungo bwana Eugene Muranayo uri mu kigero cy'imyaka 35 n'umushumba bw'ijwi rya Amerika ko akunze kuragira mu nkengero z'iyi migezi ari nako ashoramo amatungo twamuganirije ari kumwe na madamu Adiriana Musabyimana bo mu murenge wa Murambi ikirinda mu karere ka Karongi
amazi hinga amazi utekesha ukayafurisha ukayuhagira umwana ubwo urumva inyota yakucewe n'uyanywa nzoka nizagura n'ese amazi ko watemba arimo imyanda si nk'abantu babona nk'abana baje kurinda imiceri umwana wamuzanira amazi umuvaniye muhera ubasanga n'undi yayanyweye yayahaze
ngo amazi atemba ngo ntago yanduza niko batubwira
namwe se murabyemera
eh tutabyemera ababyeyi bacu ko ari byabareze
uretse kuba iyi migezi ya Mwogo na Mbirurume igoboka bayituriye mu kubaha amazi nk'uko babyemeza banavuga ko ababishoboye bagerageza kuroma amafi yo kurya ubundi abahahinze imiceri bikababera umwanya w'uburumbuke mu gihe biza bitabakomye mu nkokora mu kiganiro na bwana Teofile Niragira uyobora karere ka Karongi by'agateganyo yemeza ko ikibazo cy'amazi mabi wabo kigenda gihinduka amateka. Agashimangira ko hari abaturage batihanganira ikiguzi gito cyashyizweho ku njerekani yari litiro 20 bagahitamo kuyoboka mwogo na mbirurume. Kuri we abo bagombye guhindura imyumvire.
Hari abaturage basa n'abagira resistance yo kugira icyo batanga ku mazi meza, kwari amafaranga dukeya kuba twaragenwa ku njerekani, amafaranga 8 ku njerekani ya litiro 20. Hari igihe rero bamwe bahitamo kuvuga ko bagiye gushaka amazi atarayo ngayo, bitwaje ko nayo bari bukoresha indi mirimo ngo ntibari buyatekeshe ntibanayanywa, ariko twe nabyo ntago biba bikwiye ko bayakoresha. Abanyarwanda baravanga urya macyo kivuza menshi, ko banza gutanga udufaranga 8 ku njerekani ushobora kujya kwa muganga ukishyura menshi kurenza uko wakayatanze gukoresha amazi meza.
Bwana Niragira akomeza asobanura ko naba ntaho nikora batabasha kwigondera ikiguzi gito cy'amazi babatekerezaho.
Umuturage wagaragaje ubushobozi bwo kwishyura ariya amafaranga 8, hari ubushobozi bwo kumufasha, ariko icyo tudashaka ni ukurera abajeyi ku buryo buri wese n'ufite ubushobozi bwo kuvoma yakumva ko ari buze gukoresha amazi y'ubusa, kandi amazi ni umutungo kamere ukwiye kwishyurwa.
Mu mibare akarere ka Karongi kabwiye Ijwi rya Amerika ko kageze ku mpuzandengo ya 80% by'abaturage babona amazi meza, kizeza ko ingengo y'imari y'umwaka izarangira kageze byibura kuri 90%. Imibare igaragara muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta 2020-2021 igaragaza ko mu Rwanda hari inganda 18 zitunganya amazi, 8 muri izo nganda zikora ku kigero cya 75%, naho 10 zisigaye zigakora ku kigero kiri hagati ya 38% na 72%. Mu mwaka ushize ikigo cy'igihugu gishinzwe ibyo gukwirakwiza amazi isuku n'isukura WASAC kizezaga ko intumbero u Rwanda rwihaye yo kuzabona amazi 100% izagerwaho mu mwaka w'2024. Iyo ntumbero igateganya ko mu byaro umuturage atagombye kurenga metero 500 atarabona ivomero ry'amazi meza, ni mu gihe mu mijyi atagombye kurenga metero 200. Ehwe Rusa rw'i Amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ejo ya Amerika i Dubai harabandanya kubera inama y'ihindagurika ry'ibihe, ni inama rukokoma igira 28. Bimwe mu bibazo biriko birazamugwa nuko ku isi atagikoze ubushobe buzoduga cyane kubera ihindagurika ry'ibihe. Kimenyesha makuru de Lancet cyo mu Bwongereza gikora inkuru zihariye ku by'ubuvuzi, naco nyene kiragabisha ko ibitigiri by'abantu bahitano n'indwara zituruka ku bushuhe bizokwiyongera ku nshuro zigera ku 100% mu mwaka wa 2050. Inkuru y'ijwi rya Amerika mu Cyongereza ya nduwe mu Kinyarwanda na Temistoke Mutijima.
Raporo nkimaze gushyirwa hagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazize indwara zituruka ku bushyuhe uzabumaze kwiyongeraho 370% mu mwaka w'2050. Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere 2 ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya. Ibyo byahishuwe muri raporo y'uyu mwaka yasohotse kuwa gatatu mu kinyamakuru The Lancet cyazobereye mu by'ubuhanga. Iyo raporo ikaba yitwa The Countdown, igihe kiregereje. Iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu. Iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize. Iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyo raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga 500,000 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbaza musyi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohoye mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli n'ibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere 1.5 ku gipimo cya Celsiyusi. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere 1.5 ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli.
Arakoze Temistocle Mutijimana ingaha duce dusozerera Diane Ninahazwe nari kuri micro na Diataha yakoze muhinga bw'ivyuma na ingenieur.